Umugwisever wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukirizego zitandukanye z'igihugu wihweje kandi ibimenyetso byerekana ingene ubutegetsi bwa President Michel Micombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cyose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwisever uremeje uno munsi ku igenekerezo rya 2021 kw'ibyaha byakozwe n'ubutegetsi bwa President Michel Micombero ariho nyabwoko byakorewe abahutu mu Burundi.
Onikiye kazanda icyariye mu kumwe gusevera aho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi hari kuri wa mbere ku muhinga mu gihe hari mu namashinga amateka gusigura icyegeranyo cy'impapuro 5,516 ndayicyariye mu kumwe gusevera yavuze rimwe mu byo yisunga
abagandaguwe ni benshi cyane mu gihugu kandi bagandaguwe bunyamaswa abarondegwa bishwa bava mu mugwi w'abarundi uzwi n'abateguye ubwicanyi abica ni baraba imyaka cyangwa igitsina. Ibyaha byakorewe abarundi bo mu bwoko bw'abahutu birafite ibyemezo bimwe biva mu babikoze bamaze kubyemanga imbere y'umugwisever ibindi bimenyetso bikaba ibinogo rusange n'ibisigarira by'abagandaguwe.
Cyangwa se mushano w'icyegera cy'umukuru w'ishyirahamwe yasa jenoside kirimoso akaba n'umuvugizi waryo wasanga umugwisever asaba ububasha ufite bwo kwita ubwicanyi ubwo ari bwo bwose ho nyabwoko ukuntu ikaba ibwirijwe rya Amerika kuri telefone
mureke yuko cyakicera cyendejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiriraho inzego nka fpr ukabona niba yabishyizeho kuko naho bobigira aba ari ukukangariza atariko ni nta rundi rwego nta
mushano yibaza ko byatangajwe na sever bijyanisha abarundi agahamagarira oni kubikurikiranira hagufi
bo muri gaho ni nashoho kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo ni gusera ni twatangaye mugihe muri sever banga gushyiramo ari intumwa za oni n'uwo munsi twabona yuko ibyo bashaka gushyika ko ari bizwiyuguru abitangaza kirimwo kubyo bakoze ku ntumbero bahawe ubwo batwanyije ikamwikija mugenzi dusaba yuko ibyo bavuze oni ibitamunga oni akaba ariyo ijya kuraba iyo nyabwoko byabaye mu Burundi
ariko gihaha Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe ya Folikone ya Frigwanyi kimenyaniye na kamwana wa mama asanga ibishwirwa n'abagabo bisa no guhuguza
turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko n'umugisederi uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokarasi na leta y'akazi na muntu.
Umukuru wa sever asigura ko icyatumye yitaho ubwicanyi 72 gusa ari uko amasura ariko azimangana babonye ibyabaye bakaba benshi bamaze gupfa. Uburundi bufite amoko amwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda oni yemeje ko cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bari bagiharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi 72 bwo kwitwa nyabwoko mu gihe abatutsi bifuza yuko ubwicanyi bwayogeje ababo 1993 nyabuna ari bwo bwo kwitwa nyabwoko. Umurwi sefe aho babatandukanije n'ubwo utemerwa na bose eroje wikaneza ijuru ya Amerika.